Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Naho haheze imyaka 61 Uburundi buronse intahe yo kwikukira, hari bimwe mu byaranze intwaro y'abakoloni by'ababaje Barundi bicibukwa. Muri byo harimo imvugo ya Zaramagiza na Masoro yakoreshwa n'abatware b'Abarundi bariko begeranya utuganuke bashira basebuja aribo bazungu. Abarundi rero naho babitanga ntibabitanga banezerewe. Muri kino gihe gutekerera utuganuke turimwo ibitungwa n'ibifungurwa umukuru w'igihugu n'abanyagihugu biriko birabakamenyero, mbega iyo ngendo yoba ifatwa gute n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi? Ibi nivyo tugira tuganire muri kino kiganiro ku isoko co kuri uyu wa mbere mu kakaro 2023 mukagishikirizwa na jewe Pierre Gahungu Kaze.
Ivyo ukora turabibona, ivyo uvuga turavyumva.
Haraheze indwi imwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agabiwe n'abanyagihugu bo mu maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura inka 9, intama zirenga 10, isake zigeze kubagwa 20, hamwe n'ibindi bifungurwa bigizwe n'ibitoke, imyumbati, amafi n'ibindi vyinshi. Wari umunsi wo gusozera igikorane c'imisi 4 co gushimira Imana ku myaka 3 iheze. Evariste Ndayishimiye aramutswa Burundi. Ijambo ryo gushikiriza utu tuganuke ryavuzwe na buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva.
Muri ako kaganuke harimwo ivy'abenegihugu bimbuye bivuye mu maboko yabo kubwo mwabahimirije kubakwe gukura amaboko mu mpunzu bakijukira ibikorwa. Impande y'ivyo harimwo ivyavuye mu vyo boroye, kandi hariho n'ivyavuye no mu kiyaga kuko dusanzwe turi hafi y'ikiyaga Tanganyika.
Nta munyagihugu yonezerezwa n'uko utwo yabiriye akuya adushikanira umukuru w'igihugu, bivugwa na Epitas Nshimirimana, umuvugizi w'umugambwe MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi. Epitas Nshimirimana avuga ko aba banyagihugu batanga utwo tuganuke ku nguvu.
Harimwo bwa mbere ububandi budasanzwe kubera ko Abarundi barakenye, Abarundi bararara ubusa, Abarundi abana babo baraheba amashure kubera ko batariye, Abarundi bagenda batambaye badafise impunzu zibakwiriye, Abarundi baragwara ntibivuza, mugabo bagaca baja ku kimoko co kugenda gutegekwa guca igitoki, kujana inkoko yogaburiye umwana, kujana impene, ubishikanira umuntu ahaze, ubishikanira umuntu ariko arakwiba, ugataka ukagenda kumunamira nkuko wunamira Imana. Oya, nta munyagihugu n'umwe abishikanya aryohewe, nta munyagihugu yoba yaraye ubusa, nta munyagihugu yoba kenye nkuko tubona ngo yipfuze kuza guca igitoka aho kukigaburira umwana agishira umwana wa Varisito Ndayishimi. Nta munyagihugu yoba afise inkoko imwe ngo yubahuke kwishira umukuru w'igihugu asa amararo y'inka, asa amafaranga y'ibigihugu, asa amafaranga kura hirya no hino mu buganuke ngo aca yizana umukuru. Urumva ko bitashoboka. Ico ni kimoko ca kabiri Abarundi bariko barakubitwa n'umugambo CNDD-FDD ni intwaro ya Varisito Ndayishimiye.
Iyo ngendo yo gutegeka abanyagihugu gushikanira abategetsi ngo ntaho itaniye n'ivyakogwa n'abakoloni. N'ubu nyene dusubire tumwumvirize Epitas Nshimirimana, umuvugizi w'umugambwe MSD yaganiriye na bagenzi bacu ba Radio RPA.
Ibi bariko barakora vyo kwanduza ibi bitegwa, ibitungwa gushika no kumbeba no kunkwavu no kunkoko, ntaho bitaniye n'ivyo abazungu bakorera Abarundi muri kahise imbere y'uko igihugu cikukira. Nimba umurundi yakubitwa kuzana inkoko, kuzana amagi, kuzana amasoro, uno munsi agakubitwa guca n'igitoki agishira umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu afise umushahara umutunze, umukuru w'igihugu afise vyose yambikwa n'abanyagihugu, agenda kubera abanyagihugu, ugaca utegekwa kuzana inkoko utunze, gusoroma umwumbati warimye kugira ngo umushikanire. Ibi ntaho bitaniye n'ubukoroni bwa kabiri Abarundi bariko barashigwamo, kandi nta naho bitaniye n'inambu yo kurondera kwigira abami nk'uko vyabaye muri kahise. Naha rero duca dusaba ubwa mbere Abarundi ko bahaguruka bagakanura, bakareka kubandanya babeshwa canke bagwa mu mutego wo gushikanira abantu bariko barabi ega bariko barabi. Ibi Abarundi bakwiye kwikangura bakavyanka bakareka kubikora kandi bakavyiyamiriza hama kumukuru w'igihugu naho canke kumugambwe wiwe bashatse bo bihagarika ntabo vyereye nimba abazungu batabishoboye kubibandanya nimba nkuru nziza atabishoboye nuno munsi kubibandanya nabone bashatse bo bihagarika nibatabihagarika naho nabivuze ku banyagihugu bazohaguruka bakavyiyamiriza bakavyihagarikira
kuva aciye amamaza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye intara zose yagiye aracamwo abanyamugambwe biwe bagenda baramugabira inka bamushikanira n'ibindi bifungurwa ingendo n'ubu ikibandanya nk'uko muvyiyumviye aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye Vyagahungu nariko ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye ndabifuriza n'umunsi mukuru mwiza wo kwigira intaye yo kwikukira
cari ikiganiro ku isoko.